mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Nino bikorwa andanezere kubikora kuko urabona ni kugaragaza urukundo dukunda igihugu cyacu n'inyota dufite kuba igihugu cyacu twege abene gihugu bikiye muri twe rwaruka.
Uwo ni umwe mu rwaruka rw'abanyeshuri bo mu ntara ya Gitega mu Burundi bitabiriye ingando yateguriwe muri ibi biruhuko bikuru biruhuko birebire. Turabagezaho rero iyo nkuru ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'izindi twabateguriye zirimo kwiyandikisha imbere y'amategeko ku bashakanye hamwe n'ibiganiro bihuza Abarundi. Naho mu kanya rero turabararitse. Amakuru tuyahere muri Tanzania. Kuri uyu wa mbere, intumwa zidasanzwe ziserukira ibiro by'umuhuza w'Abarundi zagendereye inkambi y'impunzi y'Abarundi ya Nduta ni mu gihugu cya Tanzania. Zaherekejwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika. Impunzi zishaka gutahuka zemerewe gufashwa, naho izitabishaka zemererwa kurindirwa umutekano ku buryo bukwiye. Izo mpunzi rero zasabye no kwigizwa kure y'umupaka. Izo zidashaka gutaha zasabwe kwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi zahunze. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika urarusha mu gihugu cya Tanzania, Pierre Claveri, niyo nkuru.
Izo ntumwe zidasanzwe zagendeye ikambi y'impunzi y'Abarundi y'Induta mu gihugu cya Tanzania zari zigizwe n'abaseruka ibiro by'umuhuza mu matati y'Abarundi ziri kumwe n'abaseruka ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Harimo kandi n'ubuseruka igihugu cya Kenya mu Burundi, ambasaderi w'igihugu cy'Ubuganda muri Afurika y'ubuseruko, ubuserukira Tanzania mu Burundi, hamwe n'abaserukira igihugu cya Tanzania cyakiriye izo mpunzi. Harimo kandi n'abaserukira umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Byari bitekanye reko n'abaserukira ubumwe bwa Buraya babo bari kumwe, ariko izo ntumwa zabwiye impunzi ko byabagoye bakaguma I Dar es Salaam ku mugwa mukuru, ariko ko baje kubashikiriza ibyavuye mu rugendo kugira ngo ibyashikirijwe n'impunzi bizoshikanwe ku cicaro c'ubumwe bwa Buraya mu gihugu c'Ububirigi. Intumbero nyamukuru y'ubwo rugendo nk'uko bavyivugiye kwari kwirabira uko izo mpunzi z'Abarundi zibayeho, kumviriza ivyumviro vyazo ku bibazo bihanze igihugu cabo, kurabira hamwe umuti vyotorerwa, hamwe no kuzereka ko zizwi kandi ko zifashwe mu mugongo. Ibibazo impunzi zashikirije hanini byari bifatiye ku kugene babayeho muri iyo kambi y'impunzi irimo Abarundi barenga 126. Ikibazo cyatwaye umwanya munini ni cerekeye impunzi zirenga 128 zimaze kwiyandikisha ngo zitahuke. Izo ntumwa zasabye ko atawo biri ntambamye ushaka gusubira mu gihugu ciwe mu gihe abonye ko icyo yahunze caheze. Abamaze kwiyandikisha bashimye iryo jambo maze basaba gufashwa. Bemerewe ko guhera vuba cyane hagiye kurabwa ibikenewe kugira ngo impunzi zishatse gutahuka zihabwe imfashanyo ikwiye yo kuzifasha kubaho mu minsi ya mbere. Abatarashaka gutahuka nabo babwiwe ko atanumwe azokwigera birukana ku nguvu, nabo bemerewe ko umutekano wabo ugiye gucungerwa bikwiye. Izo mpunzi zavuganye n'Ijwi ry'Amerika inama imaze kurangira, zivuga ko zabajije abaserukira umuhuza aho ibiganiro bigeze. Bahawe inyishu ko biriko bigenda neza kandi ko no mu mpera z'uku kwezi kw'indwi hazotunganywa ikindi gice cy'ibiganiro bibera yarusha. Impunzi zasabye ko bamwe hogira uruhande rukwega amaguru rukanka kwitaba ibiganiro ko gufatirwa ibihano kugira ngo ibiganiro binyaruke maze batahe mu gihugu c'amavukiro. Aho izo ntumwa zabishuye ko ico ari ikibazo gikomeye kibwirizwa kuganirwa ko n'impande zose zegwa n'amatati. Impunzi zashikirije kandi ikibazo cy'umutekano muke, zivuga ko zikunze kugirirwa nabi, aho ari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazwi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze. Zaboneyeho gusaba ko zokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi ari naco zahunze. Izo ntumwa zabagendeye zabemereye ku mutekano ugiye kongerezwa kurusha uko byari bimeze kugira ngo uwo kwinyegeza mu mpunzi atari we afatwe. Ku kibazo cyo kwigizwa kure y'umupaka, izo ntumwa zabagwiye yuko ivyo bizosabwa igihugu ca Tanzania cabakiriye. N'ikibazo c'inzara naco nticasigaye inyuma kubera imfungurwa zagabanijwe. Izo mpunzi zabwiye ntumwa ko nk'akarorero ibiro indwi vy'ifu y'ibigori bidakwiye kugira imaze umuryango imisi 28, bagasaba ko vyokongerezwa kuko atamezi ane arahera bigabanijwe gushika kuri urwo rugero. Aho inyishu baronse nuko ari ikibazo c'isi yose kuko impunzi ku isi zabaye nyinshi, ariko bemerewe ko ibishoboka byose bizokogwa kugira ngo babeho neza. Gusa bibukijwe ko batari mu miryango yabo kugira ngo imibereho ibe myiza kurusha. Abo twavuganye muri zo mpunzi bamenyesha ko atamwizero wo gutaha vuba bafise bumvirije ivyo babwiwe n'izo ntumwa. Bavuga ko icyabaciye intege ari uko izo ntumwa zagumye zishimikira ku kubabwira ko ibibazo vy'u Burundi ari Abarundi bwabo babwirizwa kubitorera umuti, kandi ko akarere canke amakungu boza gufasha utwigoro tw'Abarundi. Aho niho izo mpunzi zifatira mu kuvuga ko atacizere kinini zasigaranye kuko zimenyesha ko zari zizeye urukiza mu karere makungu. Nabo biruko abiyandikishije ngo batahe bobo akamwe minikose kuko bemerewe gufashwa mu minsi yabo ya mbere bamaze gusubira iwabo. Nari izo ntumwa zitigeze zicisha mu kanwa mu gusaba abo Barundi ko botahuka. Izo mpunzi zozo zabonye ko ubwo rugendo arico rushobora kuba rwari rugamije. Nijya mbere intumwa nk'izo zigendera amakambi y'impunzi y'Abarundi, ariko Burundi bwari bumaze kurungika intumwa zitandukanye zirongowe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu zahereye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Pierre Clavier Niyonkuru kuri iyi nkuru utugejejeho. Tuve muri Tanzania tujye mu Burundi. Nk'uko twari tubabwiye dutangira ibiganiro, urubyiruko rubarirwa muri 500 ruri mu kiruhuko ubu rukambitse ku murwa mukuru w'intara ya Gitega, aho bakora ibikorwa by'iterambere. Amakomini yose agize iyo ntara yagiye yohereza abantu b'urwaruka 45 muri iyo ngando. Bakora ibikorwa by'iterambere bakanagezwaho gahunda zo gukunda igihugu n'izo kwiteza imbere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana adufitiye inkuru irambuye.
Ugo gwaruka 500 gwitavye gwavuye mu makomini atandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakora ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru kiri mu gisagara cya Gitega. Venance Manirambo na Uramatari w'intara ya Gitega aratubwira intumbero y'iyo kambi.
Ngahanye kuri kino kibuga no gwaruka gwaje ruva mu makomine yose atandukanye, ari komine yose yarongitse ugwaruka rongana 45 n'abandi 50 bavuye muri no komine ya Gitega. Kuvuga yuko aba bari ngahanye bose ari ugwaruka rongana 500. Abo rero nabo nyene baje iyo kambi y'ibikogwa yiteguwe ku rwego rw'intara kugira ngo twifadikanye na makomine, kandi ndetse duce tugiraho ugwaruka zararonka n'inyigisho zijyanye no gukunda igihugu. Maezo nyigisho zizoce zihurirana nizo abandi bantu basoma makomine maze bace basasagaza rero izo nyigisho mu rundi gwaruka.
Venance Manirambona yatubwiye ko ivyo bikorwa bitunganije.
Twatanga uno munsi tariki 17 tuzosha duheza igice ca mbere tariki 28 zo ku kwezi nyene. Urugwaruka tuzatubanza tubareke bace kuruhuka bace bagaruka tariki 14 zo kwezi ko 8 kugira ngo bace baheraheza itariki 25 zo ko 8 bace tuzozera. Umona yako kora ibikogwa kuva mu gatondo gushika saa 6 hanyuma munyuma gacha bacha kuruhuka ndetse bagafungura. Ubu unye aba baje ngaha anye basanzwe bashikiye mu ndaro abigeme bari ku ishure yisumbuye ryigisha iby'ubuvuzi ngaha Gitega. Abahungu nabo bari ku ishure ryisumbuye Atene. Abo rero ndakuvuga niho barara, turabafungurira, twaragerageje kurondera ibifungurwa kugira ngo tubafungurire neza. Hanyuma rero bahejeje gufungura baruhutse gato tukatubigisha rero inyigisho zanye no gukunda igihugu.
Ugwaruka gwitavye iyo kambi barashima kubona barose ico baterera mu iterambere. Sabiyumba Valence Bertrand numwe muri ugo gwaruka.
Bino bikorwa ndanezere kubikora kuko urabona ni kugaragaza urukundo dukunda igihugu cyacu n'inyota dufite yo kubaka igihugu cyacu twege abenegihugu. Biciye muri kwe gwaruka turashima ahubwo n'ababitunganije kuko
biratunwanisha kuko turabona twavuye mu makomina atandukanye beshi twa tuzinanye ariko tuko duhura kugikorwa cy'ukubaka iyi stade mugabo turaneze no kubona dushobora gutumwa ko twigugwaruka kugira twiyumveme koko kubaka ibi inyubako z'igihugu zizozanira kamara twegwe ugwaruka tubitumigwamo turanezerwa cyane ibyo izo nyigisho zizokuhira mu kubananya dutsimbataza dukora ibikorwa ndetse iyo tuzoba dusuye mu mihana twavuye mu makomine twavuyemo gutyo tube umushinge w'ishingiro mu makomine turimo mu kwiyumvisha abandi yuko dukwiye kwiyubakira igihugu cyacu twege nyene biciye muri twe gugwaro
buke impundu Anita yajeva muri komine ya Nyarusange yatubwiye ico yiteze muri yo kambi
iterambere kwanze igihugu igihugu cyacu kibarutse amwe n'intara yacu yagiteka iterambere mu kwiteza imbere twebwe nyene abanyeshuri mu gukoresha ingufu zacu kubera ata amafaranga turonka twe gutereya turadukoresha mu buko yacu
Ramatari Venance Imana irambona ahamagara ugwaruka rwose ruri mu buruhuko kwitabira ibyo bikorwa by'iterambere igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel Antoine kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi igihe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza cyuko umwaka wagombaga kurangira imiryango yose isezeranye imbere y'amategeko gishobora kutazubahirizwa na bose imwe mu mpamvu zibitera ni ibura ry'amafaranga asabwa kuri imwe mu miryango urugero ni nk'imiryango yo muri komine Bubanza y'intara ya Bubanza ivuga ko amafaranga asabwa ari menshi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Bubanza Diane Ndonse afite inkuru irambuye
Imwe mu miryango yifuza kubaka imbere y'amategeko yo kumutumba wa Gahongore muri komine Bubanza isaba bajeje intwaro kuborohereza bagasezerana atagisabwe aha ni mu gihe bavuga ko basabwa amafaranga ashika 600,000 y'intererano zitandukanye z'ibikorwa by'iterambere bisanzwe biriko birakoregwa muri iyo ntara muri ayo harayo kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba ayo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru hamwe nayo muri komine Aha rero imiryango yifuza kubaka imbere y'amategeko ibona ko uyu mwaka ushobora kurangira batararonka ayo mafaranga kugira ngo bashobore kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu
kubera n'abana bararara ubusa ukabajyamikisha inkoni none wumva bazaba baraye ubusa wabuze n'ikiro cy'ubufu uronka yo kuza kwandikwa mu ikomine twebwe nico twosaba leta rero yuko yodufasha tukandikwa hama natwe tukabana biciye mu mategeko mugaba akareka kudusaba ayo mahera ataho twoyakura
ni kuvuga uyu mwaka rero ushobora guhera mutayarose
Umwaka urashobora guhera tayo turonse kubera ubu murabona ni mu bihe by'inzara. Murabona yuko n'umuntu ashobora kwiruka n'ukwezi kose atani igihumbi araronka. Ugiye kuyitasha ukaronka ico 250,000 kiro cy'ubufu ni 250,000 nyene. Ucutaho konyene utanye cha kiro cy'ubufu mu ishashi ugahitwa umugore asoroma ibisombe bitagira n'umunyu bagace bafungura none wumva uzobura n'umunyu w'ijana ucuronka amafaranga yo kuza kwandikwa mu ikomine.
Urumva ngiye nkorera 2,500 ku munsi nko bumvuye kuyitasha. Nca ndayahuza ni kiro cy'ubufu. Kakaba kambanye kimwe nagire ntumbere ntikinkudira kuboneka mpuza no munsi w'ijoro duhura n'abana byonyene nta kindi n'ukuri
bamwe mu bagabo baca babihindira ku bagore ngo baribo barondera ayo mafaranga uyu mukenyezi avuga ko nubwo yifuza gusezerana n'uwo bubakanye imbere y'amategeko bigoye kuyaronka
jewe tuvyaranye byarondwe mukuri ntiturandikwa ariho niyindi heruka kuva yo ntiturandikwa kuva mu bukumi bw'iwanje n'ubusore bwiwe
Kubera iki mutarandiko?
Wewe wavuga ngo nindondera amahera ku ruhande rw'iwanje hama ngo tugende.
None wewe warayabuze?
Amahera ubuye ntubona ko hagoye kurondera amahera.
Kukaba nkako bamwe muri aba banyagihugu bo ku mutumba wa Gahongore nta mikoro bafise kubw'imvo zitandukanye. Umwe mu ndongozi zo kuri uno mutumba habona Imana Moise avuga ko benshi bahaje nk'abimukira kubwivyo atamatongo bafise
abanyagihugu baba hano ku musozi wa Gahongore harimo abantu bakenye cyane kumbure usanga baje bava hantu kure badafise udutongo bari burime kandi ikindi nacyo nuko imvura uwo mwaka yaguye ku gihe kitari cyiza bicayiboneka ko bukene ari bwinshi cyane bamwe bamwe byaranse ko bashobora kuzoshitsa iri tegeko umukuru w'igihugu yashinze ariko bipfuza ko umenga bobaha ikigongo cy'ikivunga hama rero bakabona gushitsa iryo tegeko nk'abagiye babura uburyo bwo kuyandikisha
Tumenyeshe ko ayo mafaranga imiryango isabwa asanzwe ari itegeko ku banyagihugu bose muri rusangi ariko aha musitaneri wa komine Bubanza avuga ko abakene bo muri ako karere bazwi. Byongeye musitaneri François Kazovio abandanya avuga ko mu gihe babituye bashobora kubabangira kuri ayo mafaranga.
Mugahongore abakene turabazi, turazi bo bari nk'ahantu ku muyange, turazi abantu bari aha hantu aho bita ku cuma impande ku kaburi abo n'abakene. Abo rero iyo baje bakatwitura turamenya uko byo twafata. Ariko ariho nabandi nabatari abakene nitubona yuko bukora ibyo amategeko abandi baba ariko barakora nkuko ariko mu yindi mitumba. Sivuga rero ko ari amahera benshi umuntu abaka umuntu araterera icyo afise, utacyo afise nawe nyine turamumenya ko atacyo afise, hanyuma aho gutanga we turamufasha.
Amakuru tubandanya duhabwa n'abajeje intwaro nuko imiryango 266 ariyo yubatse idaciye imbere y'amategeko. Ni mu gihe umutumba wose usanzwe ubwizwe n'imiryango yababa 600. Aha tukibutsa ko ibihano bitegekanijwe n'itegeko ryo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kubo umwaka w'2017 uzorangira batarasezerana nabo bubakanye. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Hashize imyaka irenga ibiri mu Burundi hadutse impagarara za politiki zaturutse ahanini ku buryo Abarundi batumvikanye ku yindi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Kugeza ubu kandi Abarundi ntibarabasha kumvikana kuri icyo kibazo. Abahuza ku rwego mpuzamahanga bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo Abarundi babashe kwicarana bashakire umuti ibibazo byabo. Habase hari icyizere. Mukanya mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na bwana Edouard Nduwimana, umuhuza w'Abarundi, na Perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye Burundi. Bwana Edouard Nduwimana aratangira avuga icyizere afite ko Abarundi bashobora kuzapfundika amasezerano y'amahoro, anashima abahagurukiye gushaka umuti w'ibyo bibazo.
Ndabwira nashaka kubanza gukengurukira Abarundi bose kungene yafatanye mu nda muri kino gihe, ngengurukira cyane cyane kandi n'abanyepolitike kuko bimaze kugaragara yuko bafite ishaka ryo gushika ku nyishu y'ibibazo batandukanye muri politiki. Ibyo rero nk'uko bivuze twabiboneye ku manama twatunganije muri kuno kwezi kwa gatandatu no kwa gatanu. Navuga rero yuko bwa mbere na mbere mbanze ndabibutse yuko urwego rw'umuhuza ayo manama mukuru yatunganya biriwe kurigwa n'amategeko cyane cyane ibyiza shingiro, ndetse n'ibyiza risanzwe rigenga urwego rw'umuhuza ryunganira ibyiza shingiro kuko riravuga yuko umuhuza w'Abarundi afise inshingano mission mu kwiva mu Gifaransa y'ukushyira hamwe abanyepolitike ndetse n'abandi bose bashobora kuba badahuza ku byumviro byabo kugira ngo ashobore kubafasha guhuza. Ibyo tukabikora twisunze iryo bwirizwa, hanyuma iryo bwirizwa yaratubwira yuko ntemeza ko umuhuza abantu ashobora gukora ibikorwa bijyanye no kunywanisha Abarundi hamwe no gukomeza amahoro n'umwumvikano mu Barundi ndetse mu gihugu no mu karere. Murumva rero yuko ugiye kuba twabikoreye twisunze cyane cyane bibashingira hamwe n'ubwirizwa bitugenga. Nubabwira rero yuko nkoneye ko nabivuga turabye bwa mbere na mbere ingene ibyo bikorwa babyitabye, turabye ingene bashikirije ibyiyumviro, tukaraba ingene bavuga atakurya umunwa. Turabona neza yuko ko atankeka yuko amatora 2020 atoreza akagenda neza kira noneho nicyo twashimye nuko bose bavuga bati nta yindi nzira n'imwe yindi ihari gushikira ubutegetsi atari amatora. Ati kandi nta na kimwe cyotuma tubana yatujya kwitaba ibiganiro hanze, kandi mu byo twashyikirijwe no hanze n'umuhuza mukapfa tubona yuko byinshi ushobora kubitorera inyishu ngaha mu Burundi. Turizera yuko atankeka narijya tubona yuko abanyepolitike muriko muravuga burya ibice 198% by'abanyepolitike bari ngaha mu Burundi sio rero bopfundika ibyo bokumvikana, nta nkeka yuko igihe badashyizemwo kubeshanya mu gihe babifumbitse bivuye ku mutima, nta nkeka yuko amatora 2020 yoheza akagenda neza. Ko na bose ngira ngo icyo ni ikibazo kuko Abarundi si Abarundi gusa, amatora henshi mu bihugu yarangiye kenshi ubutsinzwe yarahereka abantu kugonanwa. Igikuru ni uko ayo matora yitibwa na bose, akaba amatora atunganije ku mugaragaro, akaba amatora by'ukuri adabwa simba kwa demokrasi na handi mwari sinurundi kusa kwa matora izagashimwa na bose
hali
narasiga
imi akile ngebili kugira ngo ayo matora we aliko murikigi hali ho windi wazo wanya politiki watarumbi kanako nyorashwa kujahamwe mwiweje Uganda mga koresheje gwaba mkwezi guheze murize yeko ibiganiro bazotuma ku minsi imbere abarundi bazokwicara hamwe bose bakaganira bagapfundika amahoro abarundi bakeneye mukanya gato cyane gose
ubwambiro no kumenya uko abarundi bibaza ikibazo batandukanye atari ibibazo cyane abarundi cyane cyane bakunda amahoro bashaka amahoro bibatandukanye n'abari bishye cyane aho ni bazo yuko by'ukuri turabye ingene bitabire mu Kayanza ingene bashyize ibyumviro turi zera yuko atakibazo na kimwe yuko bazaza bakabyita kandi bagaheza hari icyo bafunze kituma dutera intambwe mu gutsimbataza amahoro dutera intambwe muri demokarasi naye handi murabizi iyo habaye tarikiri y'abarundi badashoboye kumvikana ko baheza bagashobora gutandukanywa n'abenegihugu kuko burya benegihugu benejambo hanyuma bibaye ngombwa rero umukuru w'igihugu yazaza agashyikiriza ibibazo uwo batashoboye kumvikana ko muri kamaramaka bagaheza bakadufasha gutondesha abenegihugu.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya tugarutse kuri urwo ruganda namwe bwinibaza ko mwagizemo uruhara mu rwo ruganda mwihweje ibyahayagiwe mu kihweza n'ukuntu abarundi bamaze ikiringo kirenga umwaka batarashobora kwicara hamwe ngo bapfundike amasezerano y'amahoro abarundi bakeneye murafite kizero ko mu biganiro buca bisubira gutangura abarundi bazoja hamwe bagapfundika amasezerano
byarigaragaje mu buzima bwa kidogihugu yuko igihe cyose indongozi mvuge cyane cyane indongozi ziyemeje zikagendera umutima wo kwicara hamwe ngo baganire ku bibazo baba bafise ibyo ari byo byose byaribonekeje yuko yemeje bashobora kugira aho bashitse kandi heza kuri bose jo rero ndavuga ndi nta yindi nzira dufise yoza idushikana neza atari yo kwicara ngo tuganire abasigaye kumenya gusa bati tuganire ku biki kiganiro cawe wagitanguje uvuga uti ku matora y'iyo 2020 aba matora meza aha habona ikibazo rero abantu ubwa mbere hoho n'ubu ariko baratarira wo kwibaza twokora iki kugira ngo amatora yo mu 2020 abe meza ukabishyira ku rutonde cyo ni cambe ica kabiri ugaheza ukaraba rero ingene umwe wese mu byo biraba yo kwitunganya kugira ngo aje muri iyo nzira mwaboneye hamwe mwarongeye hamwe ibindi bica byoroha naye handi kubyerekeye aho baja canke aba ibujumbura abi Arusha igihambaye ubwa mbere n'umutima wo gushaka yuko ikibazo kiriho ubanze ubwa mbere ukemera ko kiriho ubwa kabiri ukakironderera umuti ibyo bimaze kuboneka burya inzira ica yugurugwa habwe usanga imbere atakintu na kimwe kigoye twarabibonye ushatse tugasubira muri kahise katari kure umuntu ashobora kubyerekana je rero iyo hagize umuntu wese afata intumbero gushira abantu hamwe ngira nti ntihazobura ikintu kivamwo kuko mwicaranye mwicarana Bujumbura mwicarana Buruseli mwicarana Arusha mwicarana hehe mukicarana mugatangara kuvugana mwese mwuguruye imitima nihaburi ciza mukuramwo ku neza y'Uburundi
ariko muri iki gihe Perezida Sylvestre Ntibantunganya hari ikibazo caboja muri ivyo biganiro kitaraja mu buryo leta y'Uburundi ivuga ko abarundi bose kabanyapolitiki bose boja muri ivyo biganiro kiretse abantu leta yagiriza ko bagize uruhara muri kudeta kubwanyu ico kibazo mukibona gute
ivyo bivuga mbere kuko nyine batari ikibazo niko ndakubwiye umuhuza umubaza mukanya yakwishuye ati jewe ndiko ndatunganya ibiganiro nshingira kwibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi no kwibwirizwa rigenga umuhuza w'abarundi ibwirizwa nshingiro aho rero ugize uti byose tubikore mukubaha mukubahiriza mukwisunga ibwirizwa nshingiro nakubwiye ko bica bikwereka inzira umaze ufatira ngaho kuko hari ibwirizwa nshingiro ryemera hariho n'ibindi ritemera kuko ritarya ritegekanije ritabite bitavyemegwa aho rero ucumenya ingene ibintu bitunganywa nagira ndakubwiye ko mu biganiro hashobora gushika naho bwa mbere haganira ba a inyuma ugasanga mbere n'ibindi bibazo barabitoreye inyisho aya masezerano ni Arusha tuvuga igihe yatangura mu mwaka w'1999 gihe batangira kuganira mu mwaka w'1999 na 1998 imihari mikuru mikuru yarifite ibigwanisho yari mu ntambara ntiyari muri ibyo biganiro mugabo bamaze gushaka ku masezerano inyuma nabo nyene baragiye baraganira mugabo urumva aho o hari ukurondera intumbero nshasha igihugu cyogenderako ubu intumbero turiko tuvuga tuti twubahirize ibwirizwa nshingiro aho rero tworaba ingene umwe wese mwimuraba ibyo twokora twogera twisunga ibwirizwa nshingiro atawurengeye akarimbi uwundi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Justin mwiriwe neza
ndabaramutsa
muri he Justin
ndagira cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego me ni cyumvira hamwe nakabazo gato enjo kwaza umuhuza
ego
cyane cyane ishaka guhagarara ku cyo muri ko muravuga cyerekeye aho ibiganiro byashobora kubera bizohuza abarundi bahunze kubera ugushina cyangwa bahunze kwera umva umutekano muke mu mutima yabo mbega igihe umutekano wabo ubutaragaruka bagasaba ko ibiganiro bibera hanze Burundi ntibuzovyitaba amangasha ndongera nkavuga nti kubwanje ico mbona ariko mvuga nti ibiganiro ko ibiganiro bibera ngaha mu Burundi hariho ujya mu Gusenday urafise raporo bashikirije iraporo yarabaye umusanga kubyerekeye abarundi bose uko bizako abarundi baganiriye hanyuma nkavuga nti kubwanje ibiganiro ko umuhuza Benjamin Mkapa yabitanguriye i Tanzania yarusha ibiganiro nibandanize yarusha eta y'Burundi ibyitabe hanyuma kandi icyo kintu cyo kuvuga ngo abagombye gutembaga dubutegetsi umengo kiragoye twebwe twifuza yuko kubera hariho imanza zimwe ubutungane z'abantu bitwa ko byagihizwa abantu bitwa yuko bataragiriza ibyo bintu bashigwa habona ku rutonde hanyuma ibiganiro byitabwe na bene kubyitabwa mugabo bibere hanze y'igihugu hanyuma urundi bw'amahoro murakoze
Justin Reka duhe ijambo umuhuza Edouard Nduwimana tangwe yishuri ku kibazo cya mbere mwashikirije kivuga cyane cyane ibyerekeye umutekano w'abantu bahunze nduwe ku ijambo
murakoze cyane ubwa mbere ho na gashi kimwe ku byumviro n'ikibazo abagize nonge atagombira yuko tubabazwa cyane n'abarundi bene wacu bahunze nagaragaye yuko jewe nari umushikiranganyi hagati mu gihugu benshi bahunga tubona twanagiye ndetse bigitangura mu duhano kubasaba yuko botaruka kuko byagaragara yuko ibyo ariko barahunga ari ibintu byatunganijwe byateguwe kubera amaradiyo agiye arakokeza n'abandi banyepolitiki bamwe byatabagiro kandi bigatuma benshi tubasanga dusabe yuko by'ukuri abarundi bene bacu bahunze batwumva ariko batwumva yuko botaruka bakaza gufatwa na bene wabo kubaka igihugu igira kabiri nacyo muri abo muvuga bahunze ari makambi y'imahama n'ahandi sinibaza ko ari bo ibiganiro biriko muravuga byabyega cyane cyane ni abanyepolitike nibo batumye abenegihugu bene wacu bahunga abariho nibo miryango cyane cyane nabo nibo batwumva aho bari ukumva yuko ibyo bakoze ku kwita gashi bakaza tugafashanya kujya gufasha kugira ngo ishobore guhungura aba barundi bahunze kuko najya nababwira yuko muri abanyepolitike benshi bahunze biriko muravuga umutekano wabo bavuga yuko udapfuye ndabose base na base wabo nababyara babo na banyina babo bose bari nta mu gihugu
yego me president ntibantunganya mwishiye ku kibazo cy'ahantu y'ibiganiro vyobera ico kibazo nibaza ko mwamaze kukivuga ko ariko nashaka ndabahe akanya mu gihe cyo muvuze cyane cyane ku makenga yashikirijwe na Justin avuga ko kwimura ibiganiro mu Burundi vyoba bikiri ngorane kubera ekana bahunze bakiri hanze kandi umutekano wabo utoba ucungiye neza mu kane gatoye cyane rwose kuri ico kibazo ikane cyimvuye cyashikijwe na Justin
mu Burundi twavuga tuti kahise gategura kazoza jewe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 1979 nari muri kaminuza y'u Burundi hanyuma mu kwezi kwa gatanu mu ntango zo kwa gatanu ku itariki imwe twarahunze turi abanyeshuri batari bake bavuye kuri kaminuza ngo duhunga ababyeyi bacu basigaye ngaha umubyeyi nari sigaranye yasigaye ngaha bakuru banje basigaye ngaha umunanje asigaye ngaha umufiyanse wanje yari ngaha ariko je narahunze hanyuma harageze igihe kandi fata ingingo ndatahuka icyo gihe cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 1983 mugabo hari izindi mpunzi atari nke mbere nyinshi zasigayeyo gushikaho abatari benshi muri bo mbere batahukanywe ni na leta yavuye mu matora yo mu 2005 urumva rero yuko ari ukugenda dushishoza neza ku bibazo haraho duhurira n'umuhuza burya iki kibazo kiri mu Burundi ni kibazo cyane cyane cy'indongozi ambwe indongozi muri aya mashyirahamwe avuga yuko adaharanira igicaro bya politike indongozi mukomenyesha amakuru.
Turabashimiye cyane abo bari bwana Edouard Nduwimana muhuza w'Abarundi na Perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye u Burundi baganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Ibiganiro byacu nahabihuwe muri jeje kuri isaha. Turashimiye mwese ko mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma Engineer John Dryden na Kimenyi Innocent kuri mikoro Eugenia Mukankuzi. Mugire ibihe byiza.